Sentare nkuru y'u Rwanda yafashe ingingo yuko abantu indwi bo mu mugambwe FDU inkingi barimo Bwana Boniface Twagirimana Vice President wayo boguma bafunzwe iby'agateganyo. Sentare kandi yategetse ko umwe muri bo abararekuwe iby'agateganyo, abo bose baracyaregwa icyaha cyo kugerageza gushinga umugwi w'abagwanyi utemewe n'ubutegetsi hamwe no kugirira nabi ubutegetsi buriho mu Rwanda. Iyi nkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa arayidushikiriza.
Isomwa ry'icyemezo cy'urubanza barwanashyaka bishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda ku bujurire mu rukiko rukuru ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ryamenyekanye mu buryo butunguranye ko ryarangiye. Nta munyamakuru n'umwe mu bari ku rukiko wari kurikiye yewe n'abaregwa. Isomwa ry'urubanza ryabereye mu cyumba cy'urukiko batigeze bamenyeshwa kandi biriwe ku rukiko kuko bahageze saa mbiri za mu gitondo. Isomwa ry'urubanza ryabaye ahagana mu masaha ya saa cyenda n'igice zirengaho iminota mike ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika yamenye n'uko ryakurikiranywe gusa na Bwana Jean-Marie Vianney Kayumba, Vice President wa mbere w'ishyaka PDP Imanzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda. Yari kumwe n'umwe mu bavandimwe b'abaregwa ari nabo batanze amakuru bwa mbere ku rubanza rwarangije gusomwa. Ni mu gihe abanyamakuru bari bamaze umwanya utari muto bagitegerereje ku cyumba cyarimo abaregwa. Nyuma y'uko tumenya ku rubanza rwarangiye barwanashyaka ba FDU inkingi barimo Bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere w'iri shyaka bo bagumye bicaye mu cyumba cy'urukiko barinzwe n'abacungagiriza batazi n'ibyabaye. Ku isaha ya saa kumi z'umugoroba zirengaho iminota mike nibwo umwe mu bavandimwe b'abaregwa yinjiye mu cyumba cy'urukiko abwira Bwana Boniface Twagirimana ko urubanza umucamanza yarangije kurusoma maze uregwa asaba umucungagereza kumuherekeza ajya kubaza mu bwanditsi bw'urukiko. Nyuma y'igihe gito yaje kugarukana urupapuro amenyesha bagenzi bikubiye mu mwanzuro w'urukiko, maze aho bari bari mu rukiko batangira kwijujutira icyarimwe. Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru cyashimangiye ku icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge cyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka gihamo ko kiri ku bantu barindwi. Abo ni Bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere wa FDU inkingi, Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu muri FDU inkingi, Leonire Gasengayire ufatwa nk'umubitsi w'ishyaka n'abarwanashyaka basanzwe nka Gracien Sabiyaremye, Evode Mbarushimana, Papias Ndayishimiye na Norbert ufite amahoro. Abo uko ari barindwi umucamanza yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 igihe ubushinjacyaha bukibakoraho iperereza. Umucamanza aravuga ko impamvu abaregwa bashingiraho ubujurire bwabo basaba ko bafungurwa by'agateganyo nta shingiro zifite kuko asanga hari impamvu zikomeye zo kuba baba bafunzwe by'agateganyo. Umucamanza mu gusuzuma ubujurire bw'abaregwa umunani yanzuye kumwe muri bo Bwana Ernest Nkubito nta mpamvu zikomeye ubushinjacyaha bushingiraho busaba ko akomeza gufungwa by'agateganyo. Ategeka ko urubanza rukimara gusomwa ahita asohoka mu buroko akazakurikiranwa ari hanze. Abaregwa bamaze kubona ibikubiye mu cyemezo cy'umucamanza mu rukiko rukuru bacungagereza bahise babasohora mu cyumba cy'urukiko mbere yo kuburiza imodoka ya gereza babanza gupepera bamwe mu bavandimwe bari baje gukurikirana urubanza. Bwana Nkubito abaye wa kabiri urekuwe by'agateganyo nyuma ya Bwana Janvier Twagirayezu urukiko rwa mbere rwarekuye. Uyu warekuwe by'agateganyo bwa mbere abaregwa bagenzi be bavuga ko ari maneye ku gipolisi cyohereje mu gutata imikorere y'ishyaka FDU inkingi aza yigize umurwanashyaka kugira ngo baboneho amakuru. Abaregwa bose uko ari icyenda mu ishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bubakurikiranyeho ibyaha bibiri n'icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icyaha cyo kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko hari umugambi wo gushyiraho umutwe w'ingabo utemewe ushinzwe n'icyiswe P5 gihuriramo amashyaka atanu atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda nka PS imbera kuri FDU inkingi, RNC n'ayandi mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko uwo mutwe w'ingabo wagumbye gushingirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaregwa ariko bo ntibabyemera bakavuga ko ari ibiremekanyo bishingiye kuri politiki byahimbwe n'ubutegetsi mu mugambi wo gucecekesha no kwigizayo abarwanashyaka ba FDU inkingi. Ishyaka FDU inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda mu mwaka 2010 ubwo umukuru waryo Madame Victoire Ingabire Umuhoza yazaga guhatana kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Ni ingingo itaramuhiriye kuko muri uwo mwaka nyine inkiko z'u Rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo iby'iterabwoba n'ibyaha Perezida wa FDU inkingi n'abarwanashyaka be bavuga ko bishingiye kuri politiki. Iyo bigeze kukunenga ibitagenda ku butegetsi buriho mu Rwanda, aba baregwa barimo Bwana Boniface Twagirimana Vice President wa mbere w'ishyaka FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, mu bihe bitandukanye bakunze kumvikana batavugira mu matamatama ibyo babona ko bitagenda. Kuri uru rwego birasaba gutegereza urubanza rukazaburanishwa mu mizi. Bagirubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.